iyi mumva ni Juga America. Mirioneza nchuti muri kumwe natwe mu biganiro by'inogenekerezo rya munani ukwezi n'ukwa munani nyene muri 2017 muri sura 18 y'Ijwi Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo tugiye kubashikiriza.
Ama na Yesu amaze kuza ku isi nawe nyene yabigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntiyagira utandukanya abimana yo nyene yifatanirije ubwirewe muri Ecclesia ya Katolika ingendo ni nuko umugabo agira umugore umwe busa abindi.
Ni Patiri Pierre Nsengiyumva ari mu biro bijejwe ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura i Burundi avuga aho Ecclesia Katolika ihagaze mu vyerekeye abashinga ntahe barongora abapfasoni babiri ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi rivuga ko atamushinga ntahe yorenza umugore umwe rikomeje gutera impari mu mpande zitari nke na cane cane mu bari mu idini rya Islam. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko inkuru ikiravugwa cyane mu karere ijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu cha Kenya. Amakuru dukeshe kinyamakuru c'abafaransa AFP avuga ko kugera ino saha amatora ariko aba mu mutekano ntangere ku mpande zitandukanye z'ico gihugu. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yanasabye abanyagihugu biwe bemerewe gutora kwitaba amatora mu mahoro. Amatora abonwa n'abatari bake ko abakandida bahava baronka amajwi yegeranye. Kenyatta asaba abahava batora guca bataha mu mihana yabo bahejeje gutora bakaramukanya n'ababanyi babo bagasangira hanyuma bakarindira hamwe ibiza kuva muri ayo matora. Kugera ino saha hari rero abariko hariho abakiriko baratora tukaza kubagezaho ku mwanya ibizo babigezweho kuri iyo nkuru y'amatora yo mu gihugu cya Kenya. Tugarutse kuri ivyo vy'amatora ya Kenya. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze za Amerika kuri uno wa mbere yarahamagariye abanyekenya kwitabira amatora amahoro kandi atunganijwe neza. Asaba abategetsi ba Kenya kwigiza kure ico cose gishobora gutuma abantu bapfa kandi bakemera aho abanyagihugu bashira. Ivyo Barack Obama yabitangaje jo kuwa mbere mu gihe kuri uno wa kabiri hariko araba rero amatora mu gihugu ca Kenya. Perezida Uhuru Kenyatta asanzwe atwara Kenya na Raila Odinga amaze gutsindwa inshuro zitatu zose bahabwa bariko barahangana. Imiliyoni zirenga 20 z'abanyekenya nibo bitegekanije ko bazagutora. Amatora abaye inyuma yaheruka haraheze imyaka 10 yabayemo imvururu za politike zahitanye abarenga igihumbi hamwe n'abarenga ibihumbi 600 bagata izabo. Barack Obama abahamagarira rero kwibuka ayo mabi yabaye muri kahise kugira ngo bitegurire kazoza kabo aho tukibutsa ko Kenya ico gihugu ca se avyara Barack Obama. Amwe mu Nigeria kuri uno wa kabiri bari hereje amabarabara yo ku mugwa mukuru Abuja bigaragambye basaba umukuru w'igihugu cyabo Muhammadu Buhari ali Londres mu Bwongereza kwivuza gutahuka canke gutanga imihoho. Abantu bahurikiye mashamwe adakiranira ibyicaro vya politike baravogereye imvura nyinshi yari ku murwa mukuru mbere baranashika ku kirimba c'umukuru w'igihugu Buhari abamwo gutahuka basaba gutahuka kugira ngo abandanye amabanga yiwe canke atanga imihoho. Bati nimba Buhari atotaha inyuma y'iminsi 90 amaze ataboneka ntagisigaye atari uko atanga imihoho. Buhari ubafise imyaka 74 y'amavuko akaba yasigiye igihugu icegera ciwe Yemi Osibanjo. Bakunzi b'Ijwi Amerika muri kumwe natwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwari ku butaka bw'u Rwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumva kandi ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe mu ntara ya Gitega hakoraniye inama ihuza abakozi n'abaserukira abanywanyi ba mituela. Mituela akaba ari kimwe mu bisata bifasha abanyagihugu kwivuza mu Burundi. Abitabiriye iyo nama baje baturuka mu ntara zitandatu zigize igihugu cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana ariko arakurikiranira hagufi iyo nkuru. Fidel, mwiriwe gute ngaho i Gitega?
Piriwe mahoro Diane.
Ugo rugamba Ruganda untunke rugamije iki?
Ugo ruganda rugamije ingene mituwele yo rushirizaho kuguma ifasha mu buryo buteye imbere abanywanyi ba mituwele. Kuko bavuga yuko hamaze igihe babona yuko abanywanyi bidoga ko uburyo mituwele iri kirabafasha butameze neza.
Fidela, iyo nama ibaye mu gihe hariho amakuru amwe amwe hacanacana kwijya nino avuga ko abanywanyi ba mituwele bidoga bavuga ko imiti bandikirwa rimwe na rimwe n'abaganga badashoka bayibona ku mafarumasi atandukanye akorana na mituwele. Ico kibazo hari ico babagarutse ko?
Icyo kibazo ahanini nico cagumye kigaruka cyane haba abanywanyi bakoresha mituwele ndetse n'abaganga baje bava muri zo ntara bemeje yuko imiti itaboneka baca babaha imiti bavuga yuko idafite ubushobozi bukomeye bimwe bita amajenerike mu rurimi rw'Igifaransa. Ahandi naho ugasanga aho bivurije hafi yaho na nayo mafarmasi ya mituwele ariho bakavuga rero ati ico gisata kibavuza ntacu kibafasha kiboneka mu gihe babobo amahera bayabakata ku kwezi ku kwezi ariko hagera igihe bakenera imiti ugasanga ntiborohewe cyane cyane aho kibazo cagarutse ni nk'imuranza aho nko muri mu bitaro biri ikiganda mu ikomini imwe iyo ntara ari hagati mu gihugu ata farmasi ya mituwele iriho bigasaba umuntu rero kuva ikiganda kubira metero bitari bike ukarinda kuja imurambya ku
mituwele hari inyishu yatanze.
Mituwele bavuze yuko ahanini bijanye n'iyo miti ari biva ku buryo ubukeyi bigatuma n'uguteba hakabaho n'uguteba iyo batanze isoko y'abazanira iyo miti ugasanga rero bifasha igihe kirekire mu buryo mu bubiko bw'imiti yabo ugasanga iyo miti ntayiriho ariko bakavuga yuko basa andi mafarmasi baca bakorana aho batanze akarorero nka farmasi Sarama baca barungikamwo kugira ngo bashobore kugura iyo miti.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine, iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu ari imbere.
Murakoze nama.
Kuri uno wa kabiri, iyindi nkuru iri kwiravugwa nuko impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi zo mu Rwanda zitandukanye ziriko ziribuka abatutsi abanyekongo biciwe ahantu hatandukanye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikirana iyo nkuru ku bw'ijwi rya Amerika. Claude, mwiriwe ngaho mu Rwanda nama.
Muraho neza Diane.
Bavyitabiriye gute iyo mihango yo kwibuka abo bahitanywe mu ntambara zitandukanye?
Ngira ngo Diane, murakoze. Nge ndi mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba izindi nyine zabyitabiriye mu buryo butari ku kigero cyo hejuru cyane kuko abo twavuganye bavuze ko impamvu yabiteye ari akavura kabanje kugwa ariko hariho abantu babarirwa nko mu gihumbi hagati y'igihumbi n'igihumbi magana atanu kandi hariho n'abashyitsi baturutse mu nzego zindi zitandukanye zitari iz'impunzi ariko cyane cyane inzego zirebera impunzi nyine.
Claude, hari ico izo mpunzi zashikirije ku kibazo nyamukuru kuri uno mwanya zifise?
Uretse ubutumwa bwagiye butangirwa wenda mu ndirimbo cyangwa se mu mivugo, ijambo umuhagarariye iyi nkambi ya Kiziba yavuze mu byo yumvikanishijemo harimo gusaba ubutabera ku bantu babo bishwe abiciwe ahantu hatandukanye haba nko mu Rwanda mu nkambi ya Mudende na Nkamira, abiciwe za Gatumba mu Burundi ndetse n'ahandi bagiye bavuga muri Kongo bakiriyo za Bukavu, Kinshasa, Bigobogobo, Mukoto, ahitwa Ngungu, Vyura, Lubumbashi, Kamina ndetse n'ahandi. Hakaba no kuvuga yuko basaba cyane cyane guverinoma y'u Rwanda na HCR umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi kubafasha kubungabunga aho biciwe, aho ababo biciwe cyane cyane nka hano mu Rwanda, bo bavuze ngo aho bishoboka ko bagera hose bakaba bahubaka n'inzibutso, ndetse no kubafasha kubona icyerekezo cy'ubuzima barimo kugira ngo be gukomeza kubaho mu buzima bw'ubuhunzi. Ndetse hari n'icyo basabye mu kujyanwa mu kindi gihugu, kuko ngo aho bari habarambiye, uretse ko batasobanuye neza mu icyo gihugu cyaba ari ikihe. Ariko ni bimwe mu byo basabye cyane cyane guverinoma y'u Rwanda ndetse na n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi.
Urakoze rwose Claude Ganza Munyamagana. Icyo kibazo tukibutsa yuko ari kibazo kiri mu karere kose, atari rero impunzi z'igihugu cya Congo gusa, hariho n'impunzi z'abarundi zivugwa mu turere dutandukanye, ico kime n'izindi mpunzi zaturutse mu bihugu bindi. Ubandanye ukurikirana iyo nkuru ku bwije rya Amerika.
Murakoze cyane Diane.
Unawo ni wa mwanya tubashikiriza itabanye dini abarongoye amashengero atandukanye bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano. Abana rero bavuka ku bagabo bafite abagore benshi barahaye bitura amashamwe yabavugira ku gutinya kazo za kabo, ni mu gihe batabona ingene bazobandanya kubaho mu gihe base batobandanya babana na banyina babo babavyaye. Ibi ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hashinga itegeko ryuko abagabo babwizwa kubana n'umugore umwe nk'uko amategeko abivuga. Uno munsi turabasubiramo ikiganiro caho mugenzi wacu Diane Ndonse yari yagerageje kuvugana n'abari muri Ecclesia Catholica cyo kimwe n'abaserukira amashamwe avugira abana. Reka rero twongere tumuhe ijambo atangure atubwira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Dutangure twakira abatumire Patiri Pierre Sengiyumva mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Turabahaye ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane.
Ego duhe n'ikaze kandi David Ninganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana soje paye mu funyafunyo, namwebwe turabahaye ikaze.
Ndabaramukije.
Ego turabaramukije. Mu batumire buno munsi twari twiteze umutumire wo mu idini ry'abayisilamu ariko ntiyashoboye kuboneka, twizeye ko igihe azobonekera yuko nabo nyene tuzobaha ijambo. Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika, aho uno munsi tuza kuvuga ku bijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kubaka n'umugore atarenga umwe nk'uko amategeko abisaba. Itegeko rifise utunenge tutari duke muri utwo, aho tuza kuvuga ku bijanye n'indero y'abana. Duhere kuri mwebwe murongoye ikigo citaho ineza y'abana, mbega uyu munsi muri utwo tunenge hari ingorane none abana baragira basanzwe bavuka kuri ababyeyi babafise abakenyezi benshi?
Mbega intambara ihera mu rugo iyo umugore amaze kubwira abana ati nyabona bibondo papa arantaye, papa itekure mubwiye yuko aduta agiye kubaka na Maragarita, twebwe rero none tuja hehe? Urumva rero intambara itangura hagati y'ababana na se. Papa umenye ko ibi bintu ari mama yabirondeye, umenye yuko ibi bintu ari twe twavoma twubaka inzu turi kumwe na mama, ivyo rero ugomba kuzana sivyo? Kuko abana bo iyo bivuga ngo itegeko ryuko se arongora umugore umwe, icyo si kibazo cabo. Ikibazo cabo gica kibiki amayentere, mbega iyo tegeko riraza kwerekana amatwinge nazogenda guhakarorera igihe bazanye itegeko rikuraho ubugereko kugira ngo nihagire umugerego yihagira ibya shebuja cyangwa shebuja ace afata ati nyabona ko bigenze uko reka ncenda guha duke, bacho bavuga ati umwe wese aho yaragetse ntarenze isuka. Umugerego yaca agira ati bon baranyubahirije kuko ngumaho naringeze databuja ntaca mponyora, kandi na nyine itunga yaca agira ati baranyubahirije kuko wa mugerego ntaca avuga ati ngo tugabure turavukana. Uwo mugabo rero mu gihe atarinde itegeko rije kumubwira riti nyabuna genda ubake n'umugore umwe, mu gihe ata texte d'accompagnement zerekana ingene ugo rugo rundi ruri protégé kumbure
bamugire n'abaciriyemwo. Ariko hasanzwe hari itegeko rivuga neza ko umugabo ategerezwa kubandanya rera abana.
Nakubwiye ko umwana arerwa n'abantu babiri, turi ku ndero y'umwana. Umwana akeneye se, akeneye na nyina. Hari ivyo nyina adashoboye gukorwa nazi, hari ivyo se adashoboye gukorwa na nyina. Urumva abo bana ico bagiye kugihomba, ico ni cambere. Hanyuma ikindi kigira kabiri, hari umugabo azovuga ati ubu rero wa mugore we ntukirimwo aba bana nibaze ndabariri mu bandi. Hari naho washaka ni abatorewe bivuga umukenyezi wari wazovuga ati ubu rero shaho wagiriye ndakubura wizanisha abakiri bato ubiteye kurira kungarukaniye genzo ne bari abana ndabashire mu bandi uri ya mugore namenye yacu. Abo bana baje kubana neza na wabandi, mbiga sintambara igirihere muri ugo rugo
nababajije ego nababajije ariko nti mwebwe ko musanzwe mukurikirana abana harabamaze kubitura kugeza ubu
bariho baratwitura kubera ubwoba ugambere kandi
batinya kazoza kazobashikira
baratwitura batinya kazoza cyane cyane wabakeneye nico gitubona vuze ko hariya insiguro zikenewe insiguro zirakenewe kandi insiguro zirimo ihumure kandi insiguro ziteza kubwira abo bagabo erega kuva mu rugo rumwe kugira je kuba kurundi ni kimwe ariko yategerezwa kwerekana garanti akavuga ati nubwo ngiye kubakana uyu mugore aba bana navyaye hariya nzobarera ukunuko nahora ndabigisha sizobiheba nahora ndabari harasyo sizobiheba ariko nimba uvuga ati ah mwabana mukaba mutemeye kunkurikira ngo musigenye ko ngaho kimundondere ko Minerval kimundondere ko impuzu kimundondere ko ibindi urumva muri ico gihe rero babana tugiye kugira igikorwa kinini
ego reka duhe ijambo patiri Pierre Nsengiyumva kiliziya katoliki isanzwe itemera abagabo batunga abagore umugore arenga umwe mbega mu gihe umuntu aje akumva ijambo ry'Imana rikamunyura umufasha gute kuvana nabo bagore
kugira ubugeni twebwe ibyo twemera nuko ari Imana yabishatse ari umugambi w'Imana iyo Mana nayo niyo yaremye abambere abavyeyi bacu ba mbere ibarema ari umugabo n'umugore Imana irabaheza giri babyira iti gende murondoke iyo Mana ikivuga iti umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe hama na Yesu amaze kuza ku isi nawe nyene yarigishije aho yigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntihagire utandukanya abimana yo nyene yifatanirije Tubwire rero muri Ekleziya Katolika ingendo niyo nuko umugabo agira umugore umwe busa ntabindi uno munsi rero turashimira cyane leta y'u Burundi kukigorira kiragira ngo mu miryango habe ingendo y'ukuriyo habe ico no kwita discipline mu miryango
ni kuvuga iki kora ku ijambo ry'Imana naho nyene
iri kifasha abantu muri ubwo buryo kushika ku rugo rugero turakenguruka cyane igikorwa leta iri kirakora Webge hari amategeko muri Ekleziya. Amategeko amwe ari mu ngingo y'igihumbijana na 48 ku bafisi gitabo cy'amategeko ya Ekleziya. Kugira hebe turabanza kuraba uwabatijwe n'utabatijwe. Ibyo birabamo. Ubu rero harageze kwa heba agasigara numwe hari abana. Twebwe uko twahora tubigira nuko abo bagore bose turabakira. Tukabumviriza n'uwo mugabo akaza tukamumviriza. Hamwe uwo mugabo agaheza akatwereka ingene abana b'uwo mugore wa mbere. Bazobandanya babaho bakiga bakaronka ibizobarera bikabashikana mu bigero hama no mugore wonda sigaranye naho nyene baga akatwereka ingene abitunganya no kuvuga n'urugendo tugenda turamufasha kugira ashobore kubatunganiriza bose ntagire no marenganyo mugayo ikibazo kindi rero gikomeye n'ikiniki yafisa abana batarakura abana batararenza imyaka 6 kumbure batarashika mu bigero batarashikana imyaka 18 twe dufatire ku myaka 6 bakeneye urukundo cyane gwase n'urukundo cyane gwa nyina
turabigaruka ko tubanze tubaze gatoyi David mwebwe mu rongo y'ikino kigo cyitaho ineza y'abana ibyo patiri ari karavuga niko leta yari kwiye kubikora
ego iritegeko nta numwe atari nezererwa naje nabivuze ko itegeko ni ryiza itegeko riba ribi mu gihe ridashigikiwe mu gihe ridashigikiwe nyingi zirishigikira kugira ngo ntihagire ubaho adatunganirijwe hanyuma rero byikuri mu ntango nakubariye nti mbega ni itegeko riraba umugore n'umugabo oya ni itegeko riraba umuryango hari umugore hari umugabo hari abana hategerezwa kuba insiguro nyinshi ku rugero rutandukanye n'uburyo reka ndakwereka bahukanisha sentare iri kiyahukanisha umugore n'umugabo bakeneye ko bavana kuko bitagishoboka ko babana bavuga bati imbere yuko twahukanisha abantu tugira ico twita intérêt supérieur de l'enfant dushira ineza y'umwana imbere ko twahukanisha none ubuho imbere yuko umugabo umwe kuko baravyumvise bavuga bati uyu mugabo byiza yotora umugore wa mbere ariko tuma n'uburenganzira bukatora uwashaka urumva no gutora mugabo mbega wa wunda datowe bavuga iki itayo kurivuga iki kuri kwa gukingira babana je niwo ngarukako Kuko nubundi abagore ntibara abagore biwe nubundi.
Itegeko ryatomoye neza yuko abana bategezwa kuregwa na se igihe basanzwe banditswe kuri se.
Icyo tegeko nuko. Ico nako nico rero nagomba basigurire abantu. Umvise babana bituma bazabaza ubwoba. Babana bo bari kuravuga bitura bamwe bafise ubwoba ubuhe. Barazi yuko nyina buca soko urugo akagenda. Hanyuma se agaca avuga ati bibondo. Nimuze munsange aho ndi ubu urugo nuru. Abana batateguye mu mutwe. Abana batateguwe mu mutima barumvise ko urugo rwabo rufuditse hanyuma hari n'ikindi nakubwiye aho matata hera mbega ayo matunga ari ngaho na yuwo mugabo igome n'ibyo mu muco w'abarundi tuvyandika ku mugabo mbega n'ivyo uyo mugabo n'ivyo urugo rugo n'ivyo uwo muryango uwo munsi abana baca bavuga bati mbega none ga papa kwiwa bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjwe turagukurikiye turabitaye rero ni handi patire yaravuze ati tuca tubabwira ko bategerezwa kwerekana ingene bazorera abo bana biswe ko ari ntabwa bahebwe n'ingene n'uyo muntu azotunganirizwa mugabo cyane cyane aba bana
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze ko bikwiye gutegurwa patiringira ngo yotubwira uko basanzwe babitegura nubwo twahe twiteze ubuserukire dini ry'abayisilamu na batashobora gushika hano kugira ngo dushobore kuvugana ko tuzomuha kanya nawe akatubwira uko bisanzwe bikorwa iwabo mwebwe mutubwire mwebwe mwashitse hano abo bana rero musanzwe mubategura gute
aho notangurira nuko twebwe abantu twahora twakira cyane n'abantu baza kubera bakozwe ko ni jambo ry'Imana baza babishaka hariho nabaza umugabo n'umugore bamaze kumvikana bo umunsi rero nitegeko bategerezwa kugira ibyo itegeko ribasaba uno munsi ingene rero jewe niyumvira ingene tubona byo tunganywa n'ukuhe n'uko bwa mbere iryo tegeko bobanza bakaraba ineza y'abana kuko abana nta ruhara na rumwe bafise ko kuzira amakosa y'abavyeyi babo abana ntibarimo iyo neza y'abana rero niyihe niyuko abana baraba ko abana bazoronka ibyo bakeneye byose
babirabe gute
ica mbere boronka ni ugo rukundo rwa se na nyina bace bavuga rero bati umugabo ikintu tumubujije ngusubira kuvyarana n'uyu mugore mugabana bazoronka uburenganzira bwo kuronka umwanya ukwiye wo kubana na se wo kubonana na se bino umwanya ukwiye wo kubonana na nyina mbere binakenewe bakabonana mbere na se na nyina bari kumwe mugabe ikibujijwe ni ryabanga rituma bavyara abana iryo niryo rya mbere rica ribuzwa hagati y'uwo mugore n'uwo mugabo
none gapati nk'abantu bashobora kuba bahura gutyo oye zo nkomezi zashobora kuboneka yuko iryo banga ryo bashobora kutarishikako mugihe bashobora kuguma bahura gutyo kandi afite ibyo bahurira ko
barababuza ibibanza bahuriramo nibyo umuvukanye ariko avuga iryo tegeko rirazana ibintu biriherekeza wababwiye bati mukeneye kubonana umugabo n'umugore n'abana bari kumwe muzohurira mu bibanza navuga mu gifaransa public ahantu hahurira abantu benshi wabazohurira ku isengero bazohurira ku isoko nawe na barundi ntibarashikaho ibyo bintu bo bigirira aho hantu yego ndacabandanya
ndabacunga kugira ngo barabe ibyo bibanza bahuriramo
ico nico coherekeje iryo tegeko kubumvisha akamaro k'iryo tegeko kuba ryafashwe ryagiyeho bakabibumvisha mugasigayeho nabo nyene benshi barazi ko bari mu makosa
yego
Igino upatira wose kirakomeye cyane kandi kibazo warumubarije kirahambaye nasanze murutana umugore bamubwiye bati urumva tuguhaye hari sentare tuguhaye ububasha bwo kurera abana twadogarde umugabo nawe acambwira bati wewe utegerezwa kuronka ububasha bwo kuja kuramutsa abana hanyuma rero munyuma uwo mugore aravyara uyu ni mwana umugabo ati nyabuna avyaye uwundi mwana kandi mwitongo ryanje mu gisata mwamusaturiye babaje umugabo ati erega nyabuna niwe yamuvyaye ati ni umuvyara gute mwara twagukanije ati banyakubaho erega ni mwara twagukanije kuko mwaravuze ko azohoraza kuraba abana none aje kuraba umwana none mwagira byinda gute none umwana ndamuvise agwaye ari kuburire namusanga ari kuburire kugira mfashe kumusohotsa urumva rero nico gituma aha yaravuze ati borondera ibibanza bahuriramo
mwebwe muvuga muti babake ikigo abe nabo abantu bavanye bakwiye kuza barahuriramo
cyane cyane mu gihe itegeko ari itegeko abantu turyakira uko nyene atacho tubanje gusaba mugabo rero itegeko mugere davise ibirishigikira hari byononekara reka ndagwaka rero abo bagabo rero bameze uko nyene batazoreka kuja kuraba babana ngo nagiye kuraba umwana gwae madam ariko abwira wandi bubakana mu misiza wa wundi atemerewe azovyara wa wundi bari kumwe azoca shingura ubanza kuko umugabo yahemutse divorce usange twamana mu masentare ama divorce kubera iki umugabo yarenze ibigo urumva ko agatima kataravayo nubwo agomba gukora
mbega umwaka ikiringo ntarengwa catanzwe ni tariki 30 z'ukwezi kw'12 yuko bose bazaba bahijije kwiyandikisha kandi ko abatazaba bahijije kutunganya ibijanye n'izongo yuko bazofatwa n'ibihano bitegekanijwe ibyo biherekeza iryo tegeko muvuga yuko bikwiriye kujaho muri iki gihe ubunyene cyanke bizojaho inyuma y'icyo kiringo cyanke nibikwiye kwihuta bikajaho muri kino gihe bakiriko barahitamwo abo bandikana
keshi na keshi iyitegeko risohotse
bega patiri ntacyo bivuga ko
uno munsi ikintu cyari kibereye kujaho nuko muri iryo tegeko bashiraho ibifasha umugabo guhitamo abagore oya ntiyavuye hasanga ari umugore arenganijwe wariyo nk'umugore usanga ariwe babanye ubwa mbere bakabana neza kubera ingeso mbi z'umugabo agaterinda umundi muntu hanze acamugira umugore hama mu nyuma hageze iritegeko agacirondera kwirukana uwo babanye ubwa mbere bavyaranye abana baronderanye vyose kubera ngo kumbura rakuze yitwarira wakiri mutoyi nk'iryo tegeko ivyo ryo ritomora neza ingene bavana uwo mugabo n'umugore ingene bahitamo uwo bovana hama mu nyuma ikindi cyo kurikira rero nuko iryo tegeko ryoca rizana amategeko yerekana abo bana ingene abana batazira ubusa ko abana babazize ubusa amategeko yubahiriza agateka k'abana n'iby'abana bazokenera
mu gutera turangiza kino kiganiro muti abana mu majambo make bakwiriye guherekezwa
ego ariko iruhande gato gato nsubiye inyuma wavuze uti iteye kurivuga yuko abana baregwa nase cyane cyane bakwije imyaka yo kuja kwase ibyo rero niko amategeko yarari ariko uyu munsi abategeko turavuga ni ka exceptionnel ni mu bihe bidasanzwe kandi kugira bije mu ngiro ubona ko ari mezire politique mugihe rero ari mezire ari ngingo ya politique n'ivyo bindi bateze kumenya yuko aba bantu ingingo kiravuga atari abantu basanzwe si umusore n'inkumi bavuga ngo umuntu azokubakana n'uwo ashaka nico twita mère célibataire nico twita père célibataire
kandi abongereye ko ni ingo zamyeho mu mico y'abarundi kuko itegeko ryagiyeho mu 1980 ni kuvuga ni ingo zamyeho imbere y'iyo myaka uno musingira ngo bigikoranye n'ingere abantu bashaka kuja mu mategeko
ego cyo turajera ibyakahise nico gituma yari exception batiza kuvuga bati
bari bashizeho ngira ngo ingingo bafashe izerekeza iryo tegeko ryagiyeho ngira mu 1980
neza cyane ndagwa karorero babajije uwariko arabisigura ho mushikira nganje bw'intwaro hagati aravuga ati jewe mpanura bo kubakana nuwo batanguye kuko nivyo byiza cyane arabisigura neza kandi birabereye ati mugabo tubinjirira iteko rivuga yuko umuntu yubaka nuwo ashatse naho rero uno kuvuga umutegetsi ntakekeranya kandi abantu baba basa n'ingira amaso menini itibonera umutware ni wababonera ukwiteye kuri jari tegeko niko nibindi byabitegeko muntu uzokubakana nuwo mwatanguranye nkuko patira bisiguye kuko ushobora gusanga bizanye akajagari mu gihugu ushobora gusanga bari abana baje kubana n'abandi ku nguvu bitumye aho akajagari mu gihugu hanyuma ndo kwakaro barumvise nk'imuyinga ngo imijyango irenga 17,000 ngabanije n'amakomine ariyo amakomine ndwi urumva ko umustandere umwe ashobora kuba afise 600,000 numvise avuze ngo wari karavuga ico gihe aserukira ubushikira nganje ngo abajejwe intwaro bazogerageza kubafasha ujejwe intwaro ateze kugira reference ateze kugira text ateze kugira ibyandiko yisubunga nyabona uzanye iki kibazo muzomutunganiriza uko uzanye iki uzomutunganiriza uko kuko ndibanganya ubushobozi ndibanganya uburyo ndibanganya n'uburyo ukubona ivyo bintu kumwe bisigura yuko atazoshobora gutunganiza abantu 600,000 muri komine yuwe adafisi cyanditse ejo ahubwo tusanga wenyine basigari mu ngorane tuje kumugira kimwe twita counseling
mu kiganiro kizokurikira tuzotumira bajeje kuri kurikiza umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu
Nuko rero nkuko Diane abivuze Diane Ndonse mu kiganiro tuzokurikiza tuzoshobora gutumira bo mu bushikiraganje bubujejo kugira ngo babandanye batanga umuco turiko turagerageza kandi tubarondere n'abapfasoni bo mu idini rya Islam kuko ahanini nabo nyene ngo bigwa niyo ngingo hama twumve ico babigunako Nonga hadusozere kiganiro cuno musi mwakoze ncuti bakunzi mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi no bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane na Hazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanya.